umurindi cyo kiza cyari kizananye wari umurindi munini mwishi cyane kandi mubi ariko kugeza no munsi iyo ngwara yageragejwe gusubizwa inyuma
igikoraniro ryabereye ku nkengero y'ikiyaga Tanganyika muri komine ya Nyanzalac ryahaye umwizero abari bagitabye bagizwe n'abajeje intwaro abajejwe amagara y'abantu mu ntara ishyiramwe Croix Rouge ishyiramwe Regideso rigeje gutanga amazi hamwe n'igipolisi kijeje kugwanya impanuka kukaba nkako haraciye ukwezi habonetse muri zone mvugo ya komine Nyanzalac umugwayi wa mbere yagwaye indwara ya korera uwo nawe ni umurovyi yaravuye mu gihugu kibanye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hahavuye haboneka abandi bagwaye muri iyo zone nyene no mu gisagara cya Nyanzalac abagwayi tutamenyesheje ugitigiri abarovyi twavuganye bamenyesha ko kubera amazi ya Tanganyika atari meza bakoreramo bari mu babangamirwa n'iyo ndwara bamwe muri bagenzi babo bari ku musego
bavuze ko hafashe imbaraga batatu bari mu mvugo kuko n'ahantu hashyira abantu benshi ariko basanze kurana n'ikintu cyandukira abantu ashobora kuva kandi ashobora kurira ngo umufashe n'umunsi ngo ashakwa n'umunsi ashobora kuba afite imigera yakorera akavaho mu mvugo akagera akagenda mu kurangura nk'abonga ugasanga yandikije abandi barabarobye kwibaki rero bashyikira ahantu bakaramukanya n'inge bagasangira ugasanga yano zondo koko abe mu mbo za banko nabo bujumba rasho kwizana cyane mu Kongo akashikara mu cyamugenzi we cyane ka cyane byiza cyane girano usanga ayambiye
gad ni ukuri buramatari b'intara ya Makamba amenyesha ko gushika ubu atamugwayi arahitanwa na korera mu ntara rongoye agashima kwiyongwara iriko iratuzwa
ubu twa dufata izindi ngingo ruhasha kugira ngo cyo kiza ntigisubire kuvugwa muri no komine
abagwaye bamerewe gute
bo abagwaye batubye yuko yo bari nk'umwe niwe yo asa n'uriyo ariko abandi bose bari bafashwe bose baravuwe barataka kuko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya kiza ronyanganda sida baragerageje kuca batanga imiti
izo ngingo ruhasha ziriko zirakurikizwa mu kugwanya indwara ya korera aho muri komine ya Nyanzalac harimo na cane cane kuronsa abanyagihugu amazi meza muri iki gihe cici abakenye kugwanya ububare bushingwa butagira utuzu twa sugumwe hamwe n'urudandazwa mu mabarabara rw'ibifungurwa biribwa bitaronzwe kugabura amatari b'intara ya Makamba inguvu ngo zoshigwa mu gukurikiranira hafi abarovyi n'ababa ku nkengera y'ikiyaga cya Tanganyika
twababwiye yuko ubwa mbere na mbere ko kizira koga mu mazi ya Tanganyika ubwa kabiri ko kizira kuyanywa kuko ntaba asukuye ubwa gatatu ko kizira cyazirizwa kumeseramo impuzu zicyavuye umuntu yo kugira ngo dukingire abene gihugu ikindi nacyo nuko bonyene abarovyi bogerageza bagakwirikirana uruja n'uruza kw'abarovyi
igikorwa cy'uyu munsi cyabandanije mu gisagara cya Nyanzalac aho buramatari b'intara ya Makamba yugaje uburiro n'ububare 20 bufite isuku ridakwiye aho hari ku isoko nkuru ya Nyanzalac no muri quartier Swahili Christine Munezero i Nyanzalac ku bw'ijwi rya Amerika.